Iri n'ijwi rya Amerika. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatanu itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018 kumwe na Fideni Yongabo
n'ubeshi bagaragaza kuduza ibihano kugira ngo birongere ifashanye n'ubwo ko mu bya binyoma 10 twabeshuza bafondafonze kugira berekane ko tagenda mu Burundi.
Uyo ni Terence na Iraja umwunganirizi w'umushikiranganda jeje intwara yo hagati mu Burundi avuga ko bitigira iby'impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi ari bitigira iby'ibinyoma. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku rubanza rwa Suryetena Ari Jean-Claude Seyoboka aburana ku byaha bya genocide mu Rwanda rwabandanije muri sentare ya gisirikare mu Rwanda ku mukuru wa zone Kirundo centre mu Burundi yahatswe kugandagurwa n'abantu bamutegereye no kuri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cabanyaza amatongo yabo mu gisagara cya Bujumbura. Turayagaruka ko mu kanya gatoyi. Reka ariko dutangure ku makuru avuga hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, amakuru dufitiye muri iki gitondo n'ayahe?
Urakoze Fidele. Tuyahere kuri iri tegeko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Donald Trump iri mu myiteguro yuko ibikorwa byayo bishobora kongera guhagarara kuva kuri uyu wa gatanu. Ubu turi ku munsi wa kane, turacyari ku munsi wa kane, ni isaha 4:30 z'ijoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo bibaye inshuro ya kabiri mu ndwi zitatu bivanye n'uko abasenateri batarumvikana gushika ubu ku mafaranga boha leta ngo ikoreshe. Amasaha turiko turavugana baracari muri gwaserera mu nama nshingamateka. Integuro y'itegeko riha amafaranga azoshikana leta mu mwaka w'2019 yategerezwa kwemezwa na Sena ku majwi 60% akenewe kugira irengane mu nyuma ibone kujya mu nama nshingamateka. Ariko aho hari imbere yuko senateri Rand Paul wo mu mugambwe w'abarepublikani ashikiriza ijambo rirerire yerekana amakenga yiwe ko adashyigikiye na gato itegeko, avuga ko ryongereza umwenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitiye amakungu. Mugihe hogera igihe cy'isaha 6 z'ijoro kuri uyu wa kane, turacyari isaha 4:00 z'ijoro rera muri Amerika. Bigihe isaha 6 z'ijoro zoshika iyo nteguro yitegeka itaremezwa, abakozi ba Leta ya Amerika baharurwa mu 100,000 baca bataha muhira. Leta ya Trump yarahagaritse ubwa mbere kandi kuva ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere yarahagaritse imirimo mu kiringo cy'iminsi 3. Mu gihe rero imirimo yohagarara bwa bubaye bwa kabiri leta ihagarika imirimo mu gihe gito nk'iki. Muri Afrika, IDPS n'umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwo mugambwe watangaje ku munsi wa gatatu ko mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri uzotunganya ikoraniro kaminuza aho bazotora umukuru w'umugambwe mushasha. Nawe azoserukira mu gihe ho bamatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2018. Umunyamabanga mukuru wa IDPS Jean-Marc Kabund yatangaje ko bazokorana ku makerekerezo ya 26 na 27 z'uku kwezi kwa kabiri i Kinshasa kugira batore uzosubirira Etienne Tshisekedi yitavye Imana i Bruxelles mu Bubiligi gushika n'ubu ikiziga ciwe kitaratahukanywa mu gihugu. Umuhungu wiwe Felix Tshisekedi niwe mukandida ku burongozi bw'uyo mugambwe nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wawo Abraham Luaka Buwanga. Abandanya avuga ko mu gihe yo kwemezwa azoca yitoza mu matora y'umukuru w'igihugu. Perezida w'igihugu cya Ghana Nana Akufo-Addo yahayagije ejo ku munsi wa kane rero ukunaguka murambabari ya k'ubutunzi bw'igihugu ciwe. Yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane z'ikigega mpuzamakungu FMI. Ariko Perezida Akufo-Addo yabwiye inama nshingamateka iwe mu ijambo rivuga ukuntu igihe ukugene igihugu cifashe amashikiriza ku mwaka utashe ko leta yiwe yafashe ingingo zikomeye zo kurwanya ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta. Atangaza ko leta yiwe yafashe ingingo zo kunagura ubutunzi ku buryo itazorondera gusubira kugurana ikigega mpuzamakungu FM. Perezida Akufo-Addo avuga ko ubutunzi bw'igihugu ciwe bwifashe neza muri iki gihe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeye ko intumwa za leta ya Korea ya Ruguru zo ku rwego rwo hejuru zija muri Korea y'Epfo ahariko harabera inkino mpuzamakungu za Olympique baba barababarigwa ku bihano byafatiwe ubutegetsi bwabo. Aberwa n'ico kigongwe cifata kibanza ni Kowe Hui, umutegetsi akomeye mu mugambwe w'abakozi ba Korea ya Ruguru, ari mu bafatiwe ibihano na ONU mu kwezi kwa gatandatu 2017, babuzwa gufata ingendo hanze y'igihugu kandi n'ubutunzi bafitiye hanze bwarafashwe. Userukira Korea y'Epfo muri ONU yabwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ko intumwa 22 za Korea ya Ruguru zari zitezwe kuri wa gatanu mu birori byugurura ICES izo nkino kandi bazohaguma gushika ku munsi w'Imana. Muri izo ntumwa harimwo mushiki wa Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Izina ry'uwo mushiki we ni Kim Yo-jong, nawe ari ku rutonde rwafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibihano vya ONU ntibimwega.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere, tuyahere mu Rwanda. Aho sentare ya gisirikare yabandanije urubanza rwa Lieutenant Ali Jean-Claude Seyoboka aburanamwo ku vyaha vya genocide. Uwaregwa yahakanye uruhara rwari rwo rwose ku vyaha bashikiriza amanza bamwagiriza. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagire w'ubusa.
Lieutenant Ali Jean-Claude Seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu muzankano y'icyatsi iranga imfungwa za gisirikare n'amataratara mu maso. Yari n'umushandiko w'amadosiye yifashisha aburana yunganiwe mu mategeko na Maître Théophile Kazineza. Kuri wa gatatu nibwo yireguraga ko byaha ubushinjacyaha umurega bya genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Nidyaho ubushinjacyaha umurega ko yabikoze akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Umucamanza yibukije uregwa ko mu myiregure yatarashe ku ngingo kuri buri cyaha kandi ko byari bigoye kumenya buri kimwe n'uburyo akireguraho agihakana. Lieutenant Seyoboka yasobanuriye umucamanza ko nta ruhare urwo arirwo rwose yagize mu byaha aburana. Yavuze ko icyaha cya genocide ari icyaha ndengakamere cyakozwe n'Abanyarwanda bagikorera Abanyarwanda, ahakana ko yagikoze kuko ngo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Yavuze ko nta muntu uwo ari we wese yamuhaye gahunda yo kugira uwo yica kandi ko na bagenzi be b'abasirikare babanaga muri kaminuza nta wagaragaye muri genocide. Ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide yasobanuye ko amatariki aregwaho ibikorwa byo kuyobora ibitero byahitanye Abatutsi mu Kiyovu yari ayoboye urugamba agenzura imbunda zarasanaga n'ingabo zaho zari za RPA. Ku cyaha cyo kurimbura imbaga yasobanuye ko iyaza kuba afite umugambi wo kurimbura atari buhungishe mukase wari mu bwoko bwahigwaga. Ibi kimwe n'ibindi bisobanuro yatanze kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha burabifata nko gushaka kujijisha urukiko. Kapiteni Kagiraneza Kayihura ku ruhande rw'ubushinjacyaha yafashe imyiregurire y'uregwa nk'igamije kwishongora. Yavuze ko atakagombye kuba avuga ko yagenzuraga imbunda zarasaga kuri CND kuko ngo si ubutwari. Yafashe ifoto igaragaza Lieutenant Seyoboka ko yari mu myigaragambyo muri Canada yereka urukiko avuga ko uregwa yari afite ubugome bukabije bwatumye akora genocide. Lieutenant Jean-Claude Seyoboka avuga ko hari mugenzi we witwaga Lieutenant Claude, bityo ko bishoboka ko mu kumurega bamwitiranije. Ku bushinjacyaha bigamije kuyobya uburari kuko abatangabuhamya bashinja uwo bazi. Ikimenyetso uregwa yashyikirije urukiko kigaragaza ko bimwe mu bikorwa aregwa yigaga muri kaminuza umushinjacyaha arasanga nta shingiro cyagira kuko nta matariki akigaragaraho. Yasobanuye ko kuba yarigaga muri kaminuza bitamuzitiraga gusohoka akajya gukora genocide. Yamushinje gukora icyo yise amarorerwa mu bitero byahitanye Abatutsi Saint Paul Sainte Famille n'ahandi mu Kiyovu. Umushinjacyaha aravuga ko Lieutenant Seyoboka yari akuriye kandi atoza umutwe w'interahamwe zishe Abatutsi mu Kiyovu. Yagize ati yaza kuba umuntu muzima azirikana ko ayo marorerwa yahekuye u Rwanda yagombye kuba asaba imbabazi aho kujijisha. yamwikomye ko yiregura acishamo agaseka mu rukiko kandi yiregura ku byaha bya jenoside. Liyetona Koloneli Deo Rusiza n'ukuri yiburanisha yibukije umushinjacyaha ko abanyarwanda batagombye guheranwa n'agahinda nubwo jenoside yabagizeho ingaruka zikomeye. Ati abanyarwanda ntibazabaho ubuziraherezo bafunze amasura, jenoside yakozwe n'abanyarwanda ikorerwa abanyarwanda, ntawakwirengagiza ingaruka zayo, ariko abanyarwanda ntibagomba guheranwa n'agahinda. Liyetona Seyoboka aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 1994 yari mu biruhuko Kanumba atigeze agera i Kigali. Avuga ko yahageze kuri 13 z'ukwezi kwa kane 1994 Kigali havugwa ni muri santire y'umujyi na Kiyovu aregwamo ibikorwa irimo. Nibisobanura umucamanza yibukije umushinjacyaha ko ari kuregwa bivuga. Gusa umushinjacyaha bwo bugakomeza gushimangira ko atari uko abyireguraho. Umucamanza mu ijwi ryuje uburakari yabwiye umushinjacyaha ati wibuke ko ari njye uzafata icyemezo. None ko ari njye uzafata icyemezo uramvuguruza uzaza no kumvuguruza mu cyemezo nzafata. Ati hubwisanzura ubucamanza. Kubatanga buhamya b'impande zombi ubushinjacyaha bwavuze ko bufite abatanga buhamya 9 bashinjuregwa. Uregwa nawe yavuze ko afite abatanga buhamya 16 biganjemo abari abasirikare n'abakiri mu kazi yifuza ko bamushinjura. Harwo yavuze ko bakoranaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana bafataga nk'ikito cy'inkotanyi none na n'ubu ngo yatunguwe no kumva afunzwe ku butegetsi buriho mu Rwanda. Urukiko rwamubajije niba yabaza icyo afungiye maze mu mvugo itomoye ati none si bibera mu Rwanda ko bimeze nk'amayobera matagatifu ubwo nuko. Hari n'abandi batanga buhamya atsimbaraye hari ku rukiko rukamubwira ko rusanga ntacyo baba baje gufasha ubutabera. Uregwa ati nta uburana n'umuhamba nta kundi. Umucamanza nawe ati mubazaguhamba sindi mikibanze n'ukureba icyakugirira akamaro. Suriyetona Ari Jean Claude Seyoboka y'imyaka 51 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye. Yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi. N'uwa kabiri woherejwe mu Rwanda na Canada kuhaburanira ibyaha bya jenoside nyuma ya bwanari wo Mugesera nawe wahageze mu 2012. Ibyaha bya jenoside nibyibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha umurega byose arabihakana. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umukuru wa zone Kirundo Sant yahatswe kugandagugwa n'abantu bamutegereye bamutera grenade yamukomerekeje ku kuguru. Abamufasha gutwara basaba ko ukuri koje habona, basigura ko gutera umutware nk'umukuru wa zone atari ikintu gisanzwe. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ndacyayisaba Federico, umukuru wa zone ya Kirundo Rirare, niwe yaraye ahaswiye kugandagugwa. Abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa Kavomo uri muri komine ya Kirundo n'intara ya Kirundo.
Muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatujeje n'abanyagihugu bwabo, twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha zitatu zirenga gato tujya dushike mu rugo. Naho twateye grenade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi k'Imana yarakinze, twari ni moto rero mu nyuma twaca dushika mu rugo. Ababanye bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga, ubu twavuga yuko atangorane turi mu rugo, turi mu rugo turimo tufata imiti.
Uwo mutware akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona icyo yoba yashatse kwamburirwa ubuzima.
Mubisanzwe sinokubwira yuko ngo ibiva ahantu hari inkozi y'ikibi n'inkozi y'ikibi n'icyo zina ryabo, kuko twebwe mu kibano hameze neza, mu banyagihugu tubanye neza, ubu turimo turanywanisha Abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bayitabire amatora. Nta ngorane zimwe dufise mu kibano. Iyo rero inkozi y'ikibi n'icyo zina ryabo yagira nabo abana ikagira nabo abakecuru ikagira nabo uyu n'uriya. Sino kubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitanye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyene. Inkozi y'ikibi yamwifuza kugira nabi wari we wese. Twebwe mu gihugu turimwo hari amahoro, hari umutekano. Nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tubiranye nabi, uyu n'uriya haratekanye n'impoto.
Ndacyayisaba avuga ko atabona aho yohera kubwira aronke uwo yagiriza ubwicanyi yaraye ahaswe gukoregwa. Abamufasha gutwara bagize icyo bashikiriza ku byaraye bibaye ku mukuru wa zone Kirundo Rirare. Imvugo y'umukuru w'agacimbiri Kibagabaga ku mutumba wa Kavomo ntitandukanye n'iyo waraye agizwe ko igite.
Twabonye nyine ko abagizi banabi babaho ko ntawe ubazi yego niko ndabibona ntibisanzwe. Ntiwumvuga ngo ni nako umuntu muragendana ntumenye ibyago adutwara neza cyane. Umuntu yumva abanyagihugu n'ibibazo byabo ntawe bafitaniye ibibazo, nta kintu umuntu yakundana n'abenegihugu akabagendera akabatunganiriza. Akarore nako mubona nk'izo kawa baraye batemye ubona ko arimo aravuga ati nibumvikane naho bagize nabi mugabo igiterwa cha leta mugabo ntavyivangamo nibo bivuganira
umukuru w'umutumba yaranda uri hakurya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone
iyo batwe n'abatwagwa turatubanye neza bakaturavira mena nibwo karakunda gucamo kabana ko bashobora kwimanikeza utuntu tumwe za politiki tushaka gutora neza ntutukwagize ni nako yakoze ibyo ugatwa turaraba sindi bisanzwe gutegera umushefu ari karata kuko nta muntu ariko barafitongo ngaha ikibano twako turaraba ntabwo twakwagize ni nako yabigize ubwa matohoza nuko bibandane buke tukazomenya wowe yaragize ibyo bintu
ayo matohoza kubaraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone Kirundo Birare yatanguye Kirarudo niyo kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Inyuma y'ishami rya ONU ryitaho impunzi hashize rimenyeshereje ko ryiteze impunzi z'abarundi 50,000 mu bihugu bibanyi muri uyu mwaka w'2018, leta y'u Burundi yagiriza ico gisata ko congereza ibitigiri kugira kironka amafaranga leta isigura ko hashize yirengagiza abarundi barenga 200,000 bamaze gutahuka ikanga kubashira mu marapo ariko yandi mashyira hamwe haranira gateka kazi na muntu asaba amakungu gutanga uburyo bukwiriye bwo gufasha impunzi z'abarundi zisa n'izibagiranye Inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Eroje Wirikanez
Ubushikanganje bw'intwara hagati mu gihugu busanzwe bwita ibibazo by'impunzi bumenyesha ko igisata cya ONU cyita impunzi ICR kivuguruza co nyene mu bitigiri gitanga bikerekana ko atakurinda kumwe kurimwo Tyanse Ntayiraja umwunganizi w'umushikanganje w'intwara hagati mu gihugu yaganiye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu
narumiwe najumvise ni radio yo hanze ijwi rya Amerika aho bavuze yuko HCR yasohoye raporo cyangwa itangazo sindabizi bavuga yuko mu makambi y'impunzi hariyo abarundi barenga ibihumbi amajana na 30 kare bavuga ibihumbi amajana 4 nukuvuga ntibigera bemera yuko hari abarundi bariko baratahuka kugera ku gereke rya 30 cyari mu kigarama 2016 hari hamaze gutahuka abarundi bangana ibihumbi 100 n'abantu 25 mu kwezi kwa mbere ibihumbi 2012 gushika ukwezi k'umunani kugeze hagati hari hamaze gutahuka abangana ibihumbi 38 n'abantu 31 abo bose nabatahuka bizanye kuva igereke ry'indwi nyakanga mu mwaka 2012 gushika igereke Yano kutatu narime kigarama wakono tumigi hata huse abarenga ibihumbi 13 aho twari twiteje ibihumbi 12 bacha aba barundi barenga hafi ibihumbi 100 bamaze gutaha hashyeri gacayubahuka ikemeza yuko makambi hariyo abarenga ibihumbi 130 kare bavuga n'ibihumbi 104
ntayiraje afite insigurizo bitigiri hashyeri avuga ko yivuguruza ko
nubeshi bagaragaza kuduza ibiharo kugira ngo birongere ifashanye Nyuma y'uko mu byabinyoma 10 twabeshuza bafondafonze kugira berekane ko tagenda mu Burundi ishora cyo gufondafonda ibiharuro kirimo bigero birimo inyungu z'abantu nakazi izo fashanyo basaba abahereza kugira ngo bafashe impunzi barabeshe bakavuga ibiharuro bitari byo n'ubu tuvugana muraze ko mu kwezi kwa mbere mwaravyiboneye haje ibyo bita de convoi kongwa zibiri aho haje abangana amajana 35 none gabanya ko babeshe makuru ubwo ngemeze yuko kuva mu 2015 baba ko ari amajanane ubageze ko na 30 nta batashe urane bareke kubesha ubundi n'amakungu bavuze baje muntu bavugisha ukuri
twese kwa kudahuriza ku biharuro n'andi mashira hamwe hani hagati y'akazi na muntu yemeza ko impunzi mu karere muri rusangi iz'abarundi by'umwihariko zikeneye gufashwa cyane kandi ko batanga uburyo bakwiye kwikubita gashi Hashen Nicholson umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda
Il est clair que les Burundais continuent à fuir le Burundi, mais c'est clair qu'il y a aussi ceux qui...
biragaragara ko hari abarundi babandanya guhunga niko ariko kandi hari n'abatahuka mu gihugu cyabo mugabo ni ngombwa ko amakunga afasha mu bikenewe bitandukanye twarabonye ho gushika mu mpera z'umwaka hari hamaze gutanga ibice 20 gusa ku ijana by'uburyo bwasabwa mu 2017 bufasha impunzi mu karere rero biragaragara ko hakenewe inkunga nini ku impunzi z'abarundi
international aux réfugiés burundais.
Imbere yuko yamfashanye iboneka leta isanga serisa nitanga ibiharuro vy'agasema ku gihugu.
Mbega ko batavuze bati twiteze ko hazotahukaba mu 2018 ngo biteze ko hazahunga ibintu 50 barateye isoni kuko ahubwo abihumbi 50 bamaze kwiyandikisha mu makambi y'impunzi Tanzania mu mwaka w'ibihumbi bishika 40 bashaka gutaha iyo tuvuye tutigira amakombo menshi hagari benshi bavuga ngo nta mafaranga bafise mugabo ubu munsi je hakire kivugwa n'ubu tuvugana byari byahagaze muri 7 kubera babe ni bashaka kumara turi kuturakira aho guhera mu byo tushira kubandanya twakira bene wacu bahunguka ngoma ntago mushe kuri ibyo bintu mbeshuza ibyo bya byiharuro basa amafaranga yifashanyo ni bayasabe neza ariko bareke kubesha je nibaza yuko hageze yuko ibintu bita ikinyoma byo hagara abo bantu tugiye kubasengera kandi Imana izo bagaragaza
mukurindira kwibagaragaza igisata cyawo ni cyita impunzi n'andi mashirahamwe 2026 bikorana bemeza ko akenewe n'imiburi iburi miliyoni 391 z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi z'imuhego bibanye gushika ubu HCR harura mu 2030 abarundi bahunze igihugu kuva hadutse injyana za politike mu mwaka wa 2015 Tanzania niyo abarundi benshi bagera ku 254 hagakurikira Rwanda rurimo 189 hanyuma hakaza Republika ya Demokrasi ya Kongo yakiri 244 n'Ubuganda buhaye indaro 40 abandi bake HCR yemeza ko bahungiye mu bihugu bya Kenya, Malawi, Mozambique, Zambia na Afrika y'Epfo. Ibice 85% kw'ijana vy'izo mpunzi ziba mu makambi. HCR yibutse ibihugu bibanye kutugara imipaka ku mpunzi z'abarundi no kutagobera abadashaka guhunguka kubikora ku gahato. Eroje uri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Ejo ku munsi wa kane sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cabanyaza amatongo yabo mu gisagara cya Bujumbura. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha.
Abo barundi nabo mu muryango userukiwe no mugabo yitwa Manario Desire yitwa yavuga ko leta y'i Burundi yamunyaza amatongo yiwe yari yaraguze mu myaka 30 iheze mu gisagara cha Bujumbura ubu ni muri zone Musaga yemeza ko afise n'impapuro yahawe na sentare y'intango ya Musaga zemeza ko ayo matongo ari gwiwe byatumwe nuko abanyagihugu bahaba nabegereye aho ayo matongo ari bamwitwariye mu Burundi bamwagiriza ko yikitse mu kiza mu gihe cy'intambara akabatwara ayo matongo maze akayandika ko kuri uyu wa kane cyateye imari mu gisata cy'iyungururizo cya sentare y'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ingingo ya 30 iyo sentare agace kayo ka mbere. Iyo ngingo ivuga ko kugira ngo umuntu yitwariye igihugu ciwe abwirizwa kuba aba mu gihugu kimwe mu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko ni mu gihe Manario Desire n'umuryango wiwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraheze imyaka itari mike. Iyo ngingo niyo uburanira Leta y'u Burundi Maitre Nestor Kayobera afatira ko mu gusaba ko sentare yosoma amategeko uko ari agatsinda nka mbere
icyangingo ni nziza ahubwo kuko turafise abantu bari mu bindi bihugu nka ba Manario Desire bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba hariya bari kwasabaza igihugu bari kwasabaza ibihugu byacu twebwe tuvuga kuti aba bajya abantu b'abarundi baba bandi babere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ko bitwarira ibihugu byacu abateguye iteka bavuga yuko kugira gwitwarira igihugu utegeza kuba uba muri kimwe muri bihugu twebwe ngingo rero niyo twemera cyitwa twabaga twise ntavyo bavyiza ivuze ni uko iyo ngingo yokurikizwa Imana yo Desire agahebuzo ngo nko yahebujwe na sentare ya mbere bica bifasha kugira ngo nabajye abantu bagiye bahunga igihugu bagiye bononye umutekano w'igihugu batoteje igihugu bivye igihugu nibaze sha birukira ngaha mumva yuko rero tujya ngingo turayemera nishigikigwe niyemezwe Imana yo Desire kuko yahebuje ubwa mbere ahebuzwe kuko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekereza yuko kugira yitware ateza kwa mama muri igihugu twasabye kuti niyerekane kuri kimwe cyerekana yuko aba mu Burundi cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Kenya nta kihari
nawe biruko uburanira Manario Desire Maitre Donald Deya abona ko aya mategeko yashaje kuri we ntibyumvikana ingene umunyamahanga aba nko mu Burundi yokwemererwa kwitura sentare yayase hanyuma mu Burundi aba hanze ntiyemeregwe avuga ko byogira ingaruka mbi kuko hari abantu benshi baba canke bariko baravyarira hanze y'akarere ka yase kandi bafitiye amatungo n'ibintu byabo
ikiwa tu wewe ni mwananchi ya moja hizi nchi sita uwe ndani ya nchi yako uwe ndani ya nchi jirani
Ati upfa kubura umunyagihugu wo muri kimwe mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhaba canke utahaba canke naho buba mu gihugu ca kure y'akarere ufise ingorano bwirizwa kwemererwa kwitura ubutungane twebwe naho duhagaze sentere niyafatira kuvyo mugenzanje yavuze bizoba bisigura ko abantu bose bo muri aka karere baba muri diaspora iburaya n'ahandi bazoba bakumiriwe ivyo bizogira ingaruka mbi mu bihugu byacu mugihe duhamagarira abantu kuzana imitahe yabo iwacu nta nimwe azosubira kuza kubaka amazu amahinguriro amasoko n'ibindi kuko yagize uwogira ikibazo atazoba yemerewe kwitura iyi sentare yayase n'ivyo kuko ubutunzi bwabo ntibuzoba bukingiwe sentare nirabe n'ayandi masezerano y'isoko rusange ashira hamwe abanyafurika y'ubuseruko iyo bari hose
wananchi wa Afrika Mashariki wote pamoja na wale wako nje.
Sentare yatanze kiringo c'ukwezi kumwe kugira ngo yabasentare hamwe n'ababuranyi bose baronke umwanya wo guca hirya no hino ico kibazo c'amategeko cavutse. Pierre Claveni inkuru yarusha kubwijwe rya America.
Ijwi rya America rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za America.
Wari prezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 11 gushize. Byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye. Imyaka hafi 40 Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu, urugomo n'ubwicanyi, guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu. Mu 2001 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe, gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi kubababaye. Nyamara ariko nk'uko Stephanie Sullivan, ministri wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afrika, aherutse kubibwira Inteko Ishinga Amategeko Congress, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe. Kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi, ibiribwa, uburezi n'ubukungu. Ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe. Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu. Yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe. Politiki ya Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa, amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure. Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo societe civili ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye. Ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere. Igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta. Abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo. Na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa. Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma ye igomba kwikubitiro gutangira amavugurura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka. Ariko rero inkunga izabishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe. Dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Ibyo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwari ko mukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radiyo yanyu, Radiyo Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.